Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanye ndabashuhuje muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikire kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora Voice of Muhabura. Mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Mu Burundi nyine ejo wari umunsi wa gatatu wo kwiyamamariza amatora yo mu kwezi gutaha.
Narabivuze kiraka bisubiyemo. Izingendo za ruswa, izingendo zo kunyonora, izingendo zo kwibigega bya leta ni angalia kure juu.
Nuguhindura igisagara cha Bujumbura kikaba kimwe mu bisagara bya mbere muri Afrika n'ibindi bihugu.
Ntibishobora kubaho dutegera ko ngo wari wese yuzurongora. Ntibishoboka. Nimba mutabyiyumvamo murabandanya iyindi myaka amajoro n'amajoro kwa uko mwari muri iyi.
Aba ni kandida Donisien Ndayizeye w'Urunani kira Burundi, Gaston Sindimwo wa Uprona na Francis Rohero wigenga. Muri Uganda kamyo zitwara imizigo zambukiranya imipaka zemerewe kugendamo umushoferi wenyine gusa. Nizihe ngaruka za virusi ya corona ku bana bato ni mukanya. Aya makuru twayabateguriye kandi turayabagezaho turi mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda virusi ya corona. Ikaze kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Amakuru yacu tuyahere kuyo hirya no hino ku isi. Twayateguriwe kandi turayagezweho na Aloise Bigirimana.
Urakoze Thomas. Muri Afrika, muri Sudan wahoze ari umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Ahmed Harum yaranduye umugera wa corona nk'uko umwe mu muryango wiwe yabishikirije. Abategetsi mu gisata cy'amagara y'abantu ntibaremeza ayo makuru uyahoze Aisoma Mbike na Omar al-Bashir yakuwe ku butegetsi. Hosan Ahmed Harum umwe mu bahungu biwe asaba ko se yofungirwa icamaso mu rugo iwe kugira abashe gukurikiranywa neza. Ahmed Harum hamwe n'abandi bategetsi bahoze muri leta ya Bashir bafungiwe mu ibohero rikuru ryo ku murwa mukuru Khartoum kuva mu kwezi kwa kane k'umwaka uheze igihe abasirikare bakura Bashir ku butegetsi. Abahinga mu by'amagara y'abantu bavuga ko igihugu cya Sudan y'umanuko gikwiye kwitega kwabandura umugera wa corona biyongera mu minsi iri imbere. Abantu bashasha 28 nibo batangajwe ku munsi wa kabiri ko banduye COVID-19, ibiciye bishikana kuri 34 banduye uwo mugera. Icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Riek Machar ari mu bagize umugwi w'igihugu kurikiranira hafi iby'ico kiza yashikirije ko abo bantu bose bashasha bandujwe n'umuntu umwe gusa. Umurwi watangaje kuri uwo gatatu ko abanyagihugu bose babwirizwa kuba bari mu ngo zabo guhera isaha imwe z'ijoro mu ntumbero yo kurwanya ikwirakwira ry'ico kiza. Abahinga b'abasirikare karuhariwe mu gufasha abafise ingwara z'agahinda n'umwitwaririko bagiye gufasha no kuba hafi y'abaganga bariko baritanga mu kurwanya ikiza cya corona mu gisagara cya New York. Byashikirijwe n'umukuru w'ico gisagara Bill de Blasio kuri wa gatatu. Inyuma yaho abakozi babiri mu gisata cy'amagara y'abantu biyahuriye mu ndwi iheze i New York. Yashikirijwe ko abo bakozi bitanga kugeza ku rugero rwa nyuma kandi badakwiye guca bagira ingaruka mbi ku bw'uko kwitanga. Igisirikare cya Amerika gisanzwe gifasha abasirikare bafise ibibazo by'umwitwarariko urenze hamwe n'agahinda batewe n'intambara. Uwo mutegetsi wa New York avuga ko bazofasha nabo bakozi bazi imbere y'abandi mu gufasha muri iki kiza. Igisagara cya New York cyarasinzikajwe cyane n'uwo mugera ugereranije n'ibindi bice by'isi. Gushika kuri wa gatatu icyo gisagara cy'imiliyoni 8 n'ibice 6 z'abantu kimaze kuronka abantu barenga 160,000 banduye hamwe n'abarenga 12,000 bamaze gupfa. Muri Amerika kandi umuhinga akaba anarongoye ikigo kijejwe ingwara zandukira Anthony Fauci yashikirije kuri wa gatatu ko hari umuti wageragejwe basanga urahagarika umugera wa corona. Uwo muti witwa Remdesivir uragabanya iminsi umurwayi amara kugira kire. nkuko Fauci yabeshikirije abamenyesha makuru muri presidansi ya Amerika kuri wa gatatu. Ikigo cha Amerika kijejwe gutanga uburenganzira bwo gukoresha ibifungurwa n'imiti byari byitezwe ko cemeza uwo muti kuri wa gatatu nyene kugira utangure kuvura vuba abarwayi ba COVID-19. Uwo mugero umaze guhitana abantu barenga 224 ku isi, harimwo n'abashika 60,000 muri Amerika. Bombe y'umwiyahuzi yaturikijwe mu karere ka Chabar Aziyabe ni hafi y'umurwa mukuru wa Afghanistan, yahitanye abantu batatu yongera ikomeretsa 15 kuri wa gatatu, nkuko byashikirijwe n'umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati wa Afghanistan. Ico gitero cabereye hafi ikigo c'abasirikare b'inserukarukambye cegukira igisirikare ca leta. Ntibiramenyekana uri nyuma y'ico gitero kibaye abayisilamu bari mu kwezi kweranda kwa Ramazan. Kibaye kandi mu gihe ico gihugu gihanganye n'ikiza ca corona ndetse n'utwigoro two kubahiriza amasezerano y'amahoro dusa n'utwahagaze. Muri Afghanistan kandi ishyirahamwe mpuzamakungu ni ryashikirije ku munsi wa mbere ko abasivile 533 bishwe, abandi 760 barakomereka mu mezi atatu y'uyu mwaka w'2020. Umugwi wa ONU muri Afghanistan UNAMA ushikiriza ko abagwanya ubutegetsi cyane cyane abatalibani bagirizwa kwica 55% y'abasivile.
Urakoze Louise Bigirimana kutugezaho aya makuru yo hirya no hino ku isi. Nshuti zacu, mbibutse kwiyingi yari radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudukurikire no kuri internet @ radio yacu voa.com, no kuri Facebook na YouTube VOA radio yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari. Amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi. Uyu munsi ni uwa kane wo kwiyamamariza amatora azatangira ku itariki ya 20 y'ukwezi gutaha kwa gatanu. Mugenzi wacu Desire Hatungimana ejo yakurikiye uko bamwe mu bakandida biyamamaje.
Igikorwa cyo kwiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu umukandida wa Iprona Gaston Ndimwo yagikoreye mu gisagara cya Bujumbura, wasanzwe ari cyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, amenyesha ko igisagara cya Bujumbura aramutse atowe gitegerezwa kuba mu bya mbere muri Afurika kubura umuyagankuba navyo bigasezererwa.
Ubwa mbere ni uguhindura igisagara cya Bujumbura kikaba kimwe mu bisagara bya mbere muri Afurika nk'ibindi bihugu. Aho naho bihera ku mabarabara bigasubira ku mazu kugira ngo igisagara cya Bujumbura gihindure ishusho. Uko twavutse nitwo gisiga uko tutagihinduye, kuko naco twa twaramaze tuzokubaka amabarabara meza. Mbere twemeye ko tuzogira amabarabara ane, amwe aca hejuru yayandi. Tuzokwagura amabarabara mbere rya shusho y'igisagara cyiza twabona tugiye kugishyira mu ngiro nimwaduhunda amajwi. Ikindi ni uko tuzogira uko dushoboye kose mu gisagara cya Bujumbura ntihazosubire kubura amatara n'amazi.
Uwariko araserukira umugambwe w'abadasigana Iprona ari muri icyo gikorwa mu gihe bamwe mu bo basangiye umugambwe bagaragaje ku mugaragaro ko bagiye gushyigikira umukandida wa CNDD-FDD. Undi yakoreye imyiyamamazo yiwe mu gisagara cya Bujumbura ni uwigenga Francis Rohero. Kubwiwe urwaruka rwo mu Burundi rukwiye kumenya ko arigo rutegerezwa guhindura ibintu, yamenyesheje ko gutwagwa nabi bamaze mu myaka babishatse bishobora guhinduka.
Umurongozi atazi kwiyumvira ingene uzakuvugwa, atiyumvira ingene uzokwiga, atazi kuzokenyera buruse kugira ubikore, uwo ntashobora kuba umurongozi w'iki gihugu. Ndasabye abakiri bato muri iki gihugu mubihakanye kandi mubibwire n'abandi bose batashoboye gusangaha, ntidushobora kubaho dutegera ko ngo uwo ari we wese yuzurongora. Ntibishoboka. Nimba mutabyiyumvamo murabandanya iyindi myaka amajana n'amajana n'ukwaba uko mwari muremereye. Nimba tuvisho turiko turarondera mwese ndabasabye, umwe wese yigira inama kuko uno munsi agira ati ntibishoboka, ntibishobora kubandanya uko byahora. Iteka ryacu, iteka ryawe canje, ibaze ikibadusubire mubibazo kandi iteka ryawe canje. Ndabasabye.
Muri kira Burundi urunani ruserukiwe muri ayo matora na Domitien Ndayizeye yahoze arongoye Burundi bashira imbere kugwanya ruswa kuko ari isubiza inyuma igihugu.
Turashaka rwose yuko iyo ngesho yarutswa, iyo ngesho yarutswa ibiyo mu bakozi ba leta. Aha rero siniriwe ndavuga ibyo kwibarabara birakwiye kuvaho. Hariho ibihugu byitunganije ku buryo bene ibyo bintu bitabaho, birashoboka rero. Uti wewe uje uzobishobora gute? Uzobishobora nye kuko burya nama nabivuze akarorero kabi kava hejuru. Nabivuze kira ndabisubiyemo. Izi ngendo za ruswa, izi ngendo zo kunyonora, izi ngendo zo kwiba ibigega bya leta ni hangaria kure juu. Kuko iyo wamenyereye gutyo ushobora gutanga gaso.
Domitien Ndayizeye ikindi abona gikwiye gukosorwa n'abajejwe umutekano be n'abacamanza bigenza nk'abanyepolitiki kandi amategeko atabibarekurira. Ivyo byose amenyesha ko bitegerezwa guhinduka umwe wese akamenya ica jejwe.
Harakenewe rero yuko nibyerekeye abapolisi abasirikare nibatubungabungira mahoro n'umutekano. Wenda bivuge ndabisubiye nibashaka baze bankubike hoshe umuntu afite inkoho iyashapuye iyagushapuriye acaza kuyikora hariya vuba kandi ari wewe wayimuhaye. Ibyo twarabihaririye karahava iyarusha. Nicyo gituma twavuze tuti abantu bagezwe gutunganiriza abanyagihugu bari muri izo nzego nibave muri politiki. Kandi nibyo kuvuga yuko nabo badafise umutima barawufise barafise aho bakunda nibahakunde ariko barike kubigendera mu banyagihugu. Namushaka kana akavuga ngo udatoye ngaha ndakumena. Nicho twasabye n'abajejwe ubutungane.
Ngomenya ko uno munsi kwa Sagato umugambwe Senel yamamanije mu ntara ya Muyinga mu Burundi rw'u Burundi umugambwe Sende FDD nawo ukaba wakoranije abanywanyi babo bo mu ntara za Karusi, Gitega na Mwaro ku mugwa mukuru w'intara ya Muramvya hagati mu gihugu. Desire Hatunyimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tuve mu Burundi tujye mu Rwanda ho rwego rw'ubugenzacyaha RIB ruvuga ko rwakoze iperereza ku birego by'impunzi zavuye muri Libya zicumbikiwe mu nkambi ya Gashora zavugaga ko zahohotewe. RIB ivuga ko atari byo, zabeshye ngo ntawahohotewe. Ni inkuru ya Sumuta Kaboyi.
Amakuru yo mu nkambi ya Gashora yagiye hanze nyuma y'ubutumwa bwashyizwe ku rubuga rwa Twitter n'umuhunzi zaturutse muri Libya witwa Andre Gang. Uyu na undi mwirondoro we waruzwi icyo gihe. Ubutumwa bwe yanditse agira ati impunzi zava muri Libya zicumbikiwe mu nkambi ya Gashora mu Rwanda zifite ububabare bushya bukomeye nyuma y'uko umupolisi imyaka 16 ukomoka muri Eritrea. Ubu butumwa bwakomezaga buvuga ko tariki ya 13 z'ukwezi kwa kane ahagana saa 12:00 z'umugoroba abana bane bato bagarutse mu nkambi bavuye aho bari bagiye hanze y'inkambi bajyanwa ku nyubako ya polisi ibafunga amasaha ane kugeza umupolisi uhayobora agarutse yasinze. Uwanditse ubu butumwa akomeza avuga ko umupolisi yategetse umwe mu bana kuvanamo imyenda yanze gukuramo ikabutura y'imbere amukubita inkoni anavanamo imbunda arayimukangisha. ishingiye ku iperereza ryakozwe na RIB, Minisiteri ishinzwe impunzi mu Rwanda isobanura ko iperereza ryerekanye ko raporo ya muganga yemeje ko nta hohoterwa umwana yakorewe ku mubiri, ndetse ubuhamya bw'ababibonye bugaragaza ko nta hohoterwa rishingiye ku gitsina ryigeze ribaho. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri ishinzwe impunzi mu Rwanda, Olivier Kayumba, ati impunzi zirabeshye.
Icyo twavanyemo amasomo nuko ziri kuzifite ko zishaka gukabya inkuru, ntabwo ari no gukabya inkuru ahubwo no kubeshya, cyane cyane yuko banabeshyira n'inzego za polisi bihanganira mesaje twaranayibahaye na mbere. Ubu mesaje biratangwa kugira ngo icyo bifuza niba bashaka kuba gutwarwa hanze y'igihugu n'uburenganzira bwabo, ariko bitari ibyo gushakisha mu bundi buryo bwo kubeshya.
Minisiteri ishinzwe impunzi mu Rwanda ikomeza ivuga ko iperereza ryemeje ko impunzi eshanu zagize uruhare mu guhatira uyu mwana gutanga amakuru atari yo, ndetse baza no kuyatanga mu binyamakuru bagamije kwihutisha gahunda yo kubimurira ahandi. Umunyamabanga uhoraho muri iyi minisiteri agasobanura ko nubwo RIB yamaze kubona abagize uruhare mu byabaye, ntawe uzakurikiranwa muri bo.
Amakuru dufite muri RIB uko batari gukurikirana, kizakurikira mu gukomeza kubigisha kuko si ubwa mbere si n'ubwa nyuma dusanzwe tubikora. Turabaganiriza, tubumvisha ibyo bagomba kubahiriza, tukabemerera yuko uburenganzira bwabo nabo bugomba kubungabungwa. Niba hari umuntu uhohotewe ugomba kumufasha, tugakurikirana uwamuhohoteye, ariko niba ntawe nabyo ntakomeze kubibeshyabeshya.
Ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 9 umwaka ushize nibwo amasezerano yo kwakira impunzi 500 yashyizweho umukono ku cyicaro cy'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Addis Ababa hagati ya guverinoma y'u Rwanda, umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR. Iyi nkambi ya Gashora icumbikiye impunzi zavaga muri Libya zageze muri icyo gihugu zishaka kujya i Burayi, ariko zibura uko zirenga inyanja ya Mediterane. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'impunzi avuga ko kugeza ubu mu nkambi ya Gashora habarirwa impunzi zisaga 280, abasaga 20 bamaze kwakirwa n'ibihugu by'i Burayi. Asunta Kaboye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Nshuti mwese namwe bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika, ibikorwa vyo kwiyamamariza ikibanza c'umukuru w'igihugu mu Burundi vyaratanguye. Imisi yose ku wa mbere no ku wa kane Ijwi rya Amerika rizokwegera umwe wese mu bakandida bariko bahiganira ico kibanza kugira ngo atubwire imigambi ngendegwako yipfuza kurangurira abanyagihugu mu gihe yogira amahirwe agatorwa. Ijwi rya Amerika birateye akamo rero abanyepolitike bose uko ari ndwi kwitabira ico gikorwa co kumenyekanisha ku radio yanyu imigambi n'imigabo yabo. Namwe bakunzi bacu, ico tubasavye ni ukuturungikira ibibazo n'ivyipfuzo muba mwipfuza kubashikiriza. Turabashimiye.
Noneho tujye muri Uganda. Abatwara imodoka nini z'imizigo zambukiranye imipaka nibo benshi mu banduye virusi ya corona. Mu ijambo yaraye agejeje ku baturage be, Perezida Museveni yavuze ko bidashoboka kuzifungira mayira. Inkuru irambuye turayibaza Inyashius Bahizi, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Uganda.
Abanyayuganda benshi basaba ubutegetsi kuba bahagaritse imodoka z'ikamyo zituruka mu bihugu by'ibituranyi kwinjira mu gihugu, dore ko ubu abazitwara aribo basigaye basangana mu burwayi bwa COVID-19, kubera ko mu gihe gisaga icyumweru ari nta munyagihugu n'umwe wari wasanganwa ubwo burwayi, bivuze ko abo bashoferi b'abanyamahanga aribo barimo kubuzana ubu ngubu. Ariko kuri Perezida Museveni ngo guhagarika burundu izo modoka zitwara imizigo kwaba ari ukwica iby'ubutunzi bw'igihugu.
Stopping the cargo is suicidal. I say it is suicidal because if we stop now, how will our coffee?
Ati guhagarika imodoka zikorera ibintu ni ngo kwiyahura, kuko ubu se tuzihagaritse ikawa yacu yagera gute mu isoko? Icyayi, pamba, amata, sima, ibiguri, isukari. Muzi neza ko muri Kenya bakoresha isukari yacu nyinshi cyane, kandi no muri Tanzania barayikeneye. Ibyo byose bikeneye imodoka nini. Ibyo byose bikeneye imodoka nini, kandi natwe hari byinshi dukura hanze, ubwo se twabibona dute?
How about our own things which we need?
Museveni wagezaga ijambo ry'inshuro ya 13 ku banyagihugu rifashe ku cyorezo cya corona, yavuze ko izo modoka zigiye gukomeza ariko ko bitandukanye n'amabwiriza ya mbere ko zagenderamo abantu batatu, kuri ubu yahinduyemo kugira ngo zije zigenderamo umushoferi wenyine, kandi ko akwiye guhagarara ahantu hateganyijwe n'ubutegetsi honyine, ko adakwiye gucumbika mu hoteli cyangwa mu rugo rw'umuntu, ahubwo ko agomba kurara mu modoka ye aho azacungirwa umutekano. Aya mabwiriza akaze kuri abo bashoferi akaba ari mu rwego rwo kubakumira kugira ngo bativanga na Rwanda. Museveni kandi yongeyeho ko hari ingamba zigiye gufatwa n'abaminisitiri bashinzwe iby'amagara y'abantu ku rwego rwa Afurika y'Uburasirazuba zo gukemura icyo kibazo cy'abashoferi bamwe baba banduye corona.
I had a long discussion with His Excellency Kenyatta on the phone.
Ati, nagize ikiganiro kirekire na Perezida Kenyatta wa Kenya hamwe na Paul Kagame w'u Rwanda na Pombe Magufuli wa Tanzania, nubwo we twaganiriye ibindi birebire. Ku kibazo cy'abatwara imodoka z'imizigo, Perezida Kenyatta na Perezida Kagame bemeye ko abaminisitiri bacu bashinzwe iby'amagara y'abantu bategura ingamba zihuriweho n'ibihugu byacu byose zo gukemura icyo kibazo. Abo bashoferi bashobora no gukorerwa ibipimo by'ubuzima kabiri mu kwezi kumwe, kuko iyo baje benshi ku munsi imodoka zinjira muri Uganda ziturutse muri Kenya zigera ku 3000. Nubwo haba hari 10,000 by'abashoferi muri Afurika y'Uburasirazuba, birashoboka ko bose bapimwa kabiri buri kwezi.
They can be tested 2 times a month.
Kuko kuba hakoreshwa ubundi buryo bwo gutwara imizigo bitari izo modoka, Perezida Museveni yavuze ko ingendo za gari ya moshi, iz'ubwato bunini ndetse n'iz'indege zitwara imizigo bitaratera imbere neza mu karere kose, bityo akaba izo modoka zigikenewe.
There are parts of Africa where there's no labor now. Within Kenya, within Uganda, within Tanzania.
Ati, hari bice bya Afurika aho bataragira inzira za gari ya moshi. Muri Kenya, Uganda na Tanzania izo nzira zirimo, naho zononekaye kuzisana byakoroha. Ariko nko muri Kongo ntaziriyo, kandi n'abantu bacu bakoresha imihanda yacu n'izo modoka. Ntabwo twabateragirana rero kugira ngo bapfe. Kandi natwe turabakeneye cyane kuko bagura ibintu biva mu nganda zacu. Nta gari ya moshi ija muri Sudani y'Epfo ndetse no mu Rwanda. Bivuze ko nubwo ubwo bundi buryo bwaba buhari, kuri ubu ntacyo twakora ngo gitere imbere hatari izo modoka nini zo gutwara imizigo. Kuva mu kwezi gushize aho icyorezo cya corona cyagaragariye mu gihugu, hamaze kubonekamo abantu 79 banduye iyo ndwara, kuri abo 52 akaba bamaze gukira no gusezererwa amavuriro atandukanye. Kuri 27 bakiri mavuriro, umubare munini ni w'abanyamahanga ari abo bashoferi batwara amakamyo. Museveni yavuze ko mbere y'itariki 5 z'ukwezi gutaha, aho gahunda ya guma mu rugo yagombaga kugarukira, azongera gutanga ijambo atangaza ingamba nsha zijanye no kurekura abantu bagatangira kuva mu mago yabo bakaja ku kazi. Ariko ibi bizashingira ku bushakashatsi burimo gukorwa ubu ngubu na Minisiteri ishinzwe iby'amagara y'abantu kumenya uko iby'icyo cyorezo byifashe mu gihugu cyose. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu iratabariza abana bato hakiri kare kubera virusi ya corona, ivuga ko ibafiteho ingaruka zikomeye. Ni inkuru ya Henry Ridwell uri mu biro by'Ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza, turegezwaho na Venuste Nshimiyimana nawe uri muri ibi biro.
Mu mujyi wa Wuhan mu Bushinwa, aho icyorezo cya virusi ya corona cyatangiriye, amashuri aritegura gufungura. Abana bagera kuri 1.5 million ku isi yose ntibakibasha kujya ku ishuri. Umuryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu Human Rights Watch uravuga ko ingaruka ku bana zitabarika. Joe Becker ni umukozi wa Human Rights Watch.
More and more children are going to be left without parents.
Abana benshi bazaba imfubyi, kandi twabibonye igihe cya Ebola na Sida muri Afurika yo mu majyepfo y'ubutayu bwa Sahara, ko iyo abana babaye imfubyi ariho bibasirwa n'abajyana mu busambanyi, mu buretwa n'ibindi nk'ibyo.
Icyegeranyo giheruka gushyirwa ahagaragara n'umuryango mpuzamahanga wita ku murimo cyerekana ko abantu bagera kuri 200,000,000 bashobora kuzabura akazi kubera iki cyorezo. Twongere twumve Joe Becker, n'umukozi wa Human Rights Watch, aragaruka ku ngaruka iki cyorezo kizagira ku bana.
As parents lose their employment,
uko ababyeyi bazabura akazi cyane cyane mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, nibwo abana benshi bazishora mu mirimo y'uburetwa kugira ngo bacungure ababyeyi. Ni nako kandi abana b'abakobwa bazihutira kurongorwa bakiri bato kugira ngo bave mu rugo hakiri kare, bityo borohereza ababyeyi.
Muri iki gihe hirya no hino ku isi hubahirizwa gahunda ya guma mu rugo, abana bari basanzwe batunzwe no gusabiriza i Dakar muri Senegal bari mu gihirahiro. Umwe muri bo witwa Bambasek aratabaza.
Mbere y'icyorezo cya virusi ya corona, abantu baduhaga ifunguro, ariko kuva indwara yaduka abantu batinya kutwegera kubera kwirinda, ntibakitwitaho.
Mu bihugu bikize, abana bakomoka mu miryango ikennye ntibagishobora no kurya saa sita. Urugero ni ishuri riri mu mujyi wa New York ryatangiye kugaburira abarituriye bose bashonje. Raylene Riviera ni umunyeshuri muri New York High School.
It's a bit tough right now.
Ibintu birakomeye kubera ko nta kazi gatuma tubona ifunguro, nta kundi turiye ibyo duhawe.
Hari kandi amakuru avuga ko abana badahabwa inkingo uko byari biteganyijwe kubera ko ibigo by'ubuvuzi biha umwanya wa mbere abarwaye virusi ya corona. Umuryango Human Rights Watch urasaba za leta gushyira abana muri gahunda ziteganya yo kurwanya virusi ya corona, zikibanda cyane ku burezi bakomeza guhabwa kandi zigatera inkunga abaturage batishoboye. Venuste Nshimiye Mana, Ijwi ry'Amerika, Londres.
Muteze amatwi radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Juti banywanyi, naha aya makuru yo muri aka kanya ahumurije andi n'ibiganiro radio yanyu Ijwi ry'Amerika ibategurira nabyo ntibibacike umunsi wose. Mugira amahoro n'amahirwe, murakarama.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Radio Ijwi ry'Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi ry'Amerika yabaye igisubizo cyacu. Yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu, yo yabaye igisubizo cyacu.
radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu mu gutera